imwumve ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanye gusamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. No musi ni tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2020. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva imisi yose saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda gushika saa 11. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 22 25 31 na 41. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Imiliyoni 200 z'amafaranga y'amarundi zirashobora gufasha imiryango irenga amajana 550 irenga gufungurirwa no guhabwa ibindi bintu byankenegwa bakeneye mu buzima bwa misi yose. Nivyo urunani BDUSA gw'intamenwa z'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka gufashisha bene wabo b'abarundi mu gihugu c'u Burundi. Mu kiganiro muri sanga cyo uyu munsi tugiye kwihweza icyo gikorwa cy'abarundi baba mu mahanga baheruka gukora mu gihugu cy'u Burundi mu kugerageza gufasha abarundi bene wabo bugarijwe n'ubukene no mu gufasha iterambere y'igihugu cy'u Burundi. Tugiye kuganira kuri icyo gikorwa na Dr. Zena Ntiranyibagira aheruka muri icyo gikorwa mu gihugu cy'u Burundi. Ikaze mwese mushikiriza ibibazo n'ivyumviro nuko bisanzwe. Nimero ni yindi nyene 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika. Nuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. No munsi tugiye kuganira ku gikorwa n'akamaro uruhara cyane cyane rw'abarundi baba mu mahanga bashobora kugira mu iterambere ry'igihugu cyabo. BDUSA urunani rw'intamenwa rw'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rimaze iminsi mike rirungitse imfashanyo kuri bene wabo b'abanyagihugu bangana n'imiryango amajana 550 barenga bahanzwe n'ubukene hagati mu gihugu cy'u Burundi. Iyo mfashanyo y'amafaranga y'amarundi angana n'imiliyoni zirenga 200 yafashije ibitari bike harimo imfungugwa n'inyambaro n'ibindi. Iyo mfashanyo yarungitswe yongera ishikirizwa abo banyagihugu n'umupfasoni Dr. Zena Ntiranyibagira umwe mu bavugizi b'urunani BDUSA. Dr. Ntiranyibagira yarayagarutse muri Amerika akaba agiye kutuganiriza kuri icyo gikorwa n'ibindi baba barungutse muri urwo rugendo rwamaze ikiringo cy'indwi zitatu mu gihugu cy'u Burundi. Kaze rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Dr. Zena Ntiranyibagira, turagushimiye cyane gufata kano kanya kuganira n'ijwi rya Amerika. Kaze neza.
Mwaramutse cyane, murakoze kuri buno butumire.
Turumva ko muracyafise uburuhe bu Kenya mwaraye mugarutse muvuye mu rugendo rurerure mu gihugu cy'u Burundi.
Ego, n'urugendo rurerure mugabo rwari rukenewe, uburuhe n'ibisanzwe ariko buriko burahera no kuruhuka. Namwe mwakoze cyane kufata akanya kugira ngo tuganire kuri ukuntu urugendo rwagenze neza cyane. Murakoze, ndabashimiye rwose.
Murakoze cyane. Runo rugendo nkuko wabivuze twarakubonye ku mboga ngurukana bumenyi aho bagenzawe muri BDUSA bakurungikanye ubutumwa bwo kuja gufasha abarundi bagenzi bene wanyu muri rusange igihugu cy'u Burundi washitseho muri ko kwezi kwa kabiri wasanze hifashe gute wagendeye hehe na hehe muri make
ego nukuri nashitseyo itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri nashitse kuri ikibuga cy'indege cha Bujumbura abagenzi n'abamenyesha makuru bandindiriye nagize umunezero ntangere kubona abarundi babandanya batera imbere naragenze ahatari hake naragende mu gisagara cha Bujumbura ndanashika kuraba abo bene wacu basinzikajwe n'umuzuri twaragiye Ingozi tugenda Igitega nukuri nabonye Burundi ibintu biko bigenda neza narabonye ku rugendo rwanje rwagiye kumera neza mbwa cyane cyane rwagenze neza kubera abarundi bene bacu banyakiriye na cyane cyane abo bari bafunze bariyo muri BDUSA nyine abantu wanyu bacu bari bariyo n'abarundi bene bacu rero bari Burundi.
Mbere ko tujya mu kiganiro nyizira cyane cyane ku batazi BDUSA ego ni ishyirahamwe rishasha kuri benshi ariko hari na benshi barizi BDUSA muri make ku bari mu Burundi n'ahandi muri diaspora batararimenya neza tubwire mu majambo make cyane BDUSA uko ishyirahamwe ripanze.
Ego murakoze cyane 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 Burundi BDUSA ntibari batuzi mugabo twarabasigure yuko ari abarundi bene wabo baba mu mareta atandukanye muri Amerika bagize icyumviro bakaje hamwe kugira ngo dukorere hamwe twiteze imbere hano muri Amerika mugabo na cyane cyane dushobore guteza imbere abarundi b'iwacu koko mubivuze BDUSA ntimaze iminsi myinshi ntirakwiza umwaka mugabo mu minsi mike tumaze dukora turabona ko ibikorwa bibandanya koko mubivuze rero BDUSA ni urunani rw'abarundi bari muri Amerika ni ishyirahamwe abarundi babyipfuza kuja hamwe ni kuvuga ko umuntu wanyu wese ari muri Amerika w'umurundi ashobora gusaba kuja muri BDUSA akiyandikisha agatanga amadolari 200 hanyuma akaza tugashyira hamwe ibikorwa n'abarundi batandukanye nyine bari mu maleta atandukanye utugeze hafi ku maleta 31 mugabo indongozi zitoregwa n'abantu wanyu bo mu ntara zitandukanye hanyuma rero tukagira n'inzego ku rwego rwo hejuru rw'igihugu bita federal tugira cyane cyane ikomite nshingwabikorwa izigizwe n'abantu batanu hanyuma tukagira rero n'iyindi komite igenzura abo ba executive ikongera igahagarikira n'ukuntu amategeko agenda neza hanyuma rero ikindi nyamukuru kikomeye gitandukanye n'abashyirahamwe yabaye muri Amerika BDUSA ifise indongozi zikomeye mu maleta atandukanye izo ndongozi nyene zo mu maleta nizo zikorana n'abanyagihugu n'abanwanyi bo mu maleta bakaba aribo rero bagize hanini iryo shyirahamwe BDUSA.
No kuvuga rero ko amareta 50 arenga muri leta zunze ubumwe za Amerika 31 murafise ababaserukira murafiseyo amashami.
Ego izo nivyo tugeze hasi ku mareta 31 abore nyene bo mu mareta nibo bitora indongozi zabo zobatwara batora abo batanu bashinzwe ibikorwa bakishaba rero batora n'abandi batanu basinzwe kubaheza amategeko kandi bakanagenzura yuko izo komite singwa bikorwa mu rwego rw'intara bakora ibikorwa nk'uko babigenewe hamba rero hakaho n'amakomisiyo president kesho mu ntara ashira ashinga mugabo bakemezwa nabo bari kumwe mu bantu bashingwa bikorwa ni kuvuga yuko mu ntara yose hariho indongozi 10 ziri hejuru hagatabo n'abakomisiyo bashika kuri 3 bajejwe ibisata bitandukanye izo navyo nabibabwira ni igisata cy'ugwaruka n'inkino igisata imico n'akaranga igisata cy'indero n'inyigisho igisata cy'abana abakenyezi impfuvu n'abapfakazi n'abantu aho nikora hakabaho n'igisata cy'imigambi y'iterambere rya BDUSA ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'intara igisata cy'imibano gushigikirana no gutabarana be n'igisata cyo guhanahana amakuru no kumenyekanisha BDUSA mu makungu ibyo bisata nyamukuru biriho mu maleta atandukanye bikabaho ku rwego rw'igihugu.
Byumvikana neza ko abarundi muri leta zunze ubumwe za Amerika bihaye guhaguruka kwifasha no gufasha bene wabo aho bari hose. Urakoze cyane. None ikiciyumviro aho muheruka mu Burundi kuri muri uko kwezi kwa kabiri ikiciyumviro cyo kuja gufasha abarundi be n'abanye cyatanguye gute mwaciyumvire gute ndumva ko mu ntango wavuze yuko abo mwayiko murafasha bahuye n'ibibazo by'imyuzurire nivyo mwari mugiye nibo mwari mugiye gufasha cyane cyane canke bari bantawo nikora muri rusange
ego murakoze cyo kibazo n'iciza cyane gose nkuko mubizi kuva mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze 2019 niho ijya myuzuri yatanguye I Burundi twebwe rero muri BDUSA twarabonye ajya amasanamu ukabona inzu ziko ziratemba ukabona abana bamerewe nabi n'abakenyezi je yadukoze ku mutima cyane kuko na bene ni bene wacu kandi noneho muri BDUSA abarundi turimo urunani benshi bari bafite n'imiryango muri birya bice byagize ingorane haba mu gihe hariya mu buterere haba hariya mu cibitoke urumva rero twari kubona rya masanamu ngo tubike icyo twokora nico gituma rero twe twaje tuje hamwe BDUSA tugira inama ya bose twumvikana yuko two tubika umukanda tukarondera agafashanya twoshikana kuri bajya bene wacu kuko bajya bose twabona ku masanamu bashobora kuba nk'umwana w'uwanje akaba umwana w'uwawe urumva twebwe ikintu cy'amakuru muri BDUSA duhurizako nuko turi abarundi nuko diaspora ifite ikintu kiduhuza kugira ngo tugikore bisaba yuko tubanza kuha agaciro kuba umurundi ajya amasanamu twese twarayabonye mugabo BDUSA yavuze tuti twebwe turi urunani kandi kwa turi abarundi dushaka guteza imbere igihugu cyacu birya biraturaba dushaka kuvuga ati tuze hamwe turondere kandi twari umwanya utari muto mugabo icyo cyiyumviro caje kubera yuko twabonye ibintu byari ko biraba kandi noneho BDUSA si ukuvuga ngo ni ishyirahamwe ryo gufashanya gusa ni ishyirahamwe rizokora ibikorwa bitandukanye mugabo iki cya mbere nyamukuru ni uko twabonye ko tubanza gufasha bajya bene wacu bari bugajwe n'ubukene bari mu nziga ngorane z'umwuzure w'amazi
igihe gikorwa aho mushikiye mu Burundi mwagishize mu ngiro gute muba mwarakoranye na leta turumva ko muri leta hariho ibiro bijejwe diaspora muba mwarakoranye nabo byifashe gute mu genderanire yanyu n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amahanga aho mushikiye mu Burundi twumva ko bisaba ibintu byinshi kugira ngo ushike ahantu uje mu kibano muri quartier utangure gutanga imfashanyo bigenda gute iyo umuntu yipfuza gutanga imfashanyo ku rwego runini inyagwa abantu benshi cyane mu kibano byagenze gute
ego murakoze ego nko mubivuze twe turi hanze y'igihugu turi mu diaspora mugabo mini ministeri za affaires étrangères twafite département ya diaspora itworohereza nibo twakoranye kuko nibo baduserukira hariya diaspora ya amerika BDUSA ntitwikumiriye ku bandi bari hanze turakorana mugabo ko tukiri bashasha twebwe twagendeye cyane cyane kubahasanzwe bajya bari muri diaspora muri ministeri extérieure nibo twikoze ko baca baradufasha kurondera ibimpapuro za ngombwa babicishije muri ministeri de la solidarité bagacara muri ministeri de l'intérieur hanyuma noneho bakadushikiriza no kuri chef de zone abajeje intwaro bo nyine bakora n'abanyagihugu mugabo nkuko mubivuze ikanyamakuru kugira ngo dushike ahantu kuri tene dutegereza gukurikiza amategeko y'igihugu naho turi hanze turi abarundi bo hanze dutegereza gukorana na leta kugira ngo itworohereze muri ibi bikorwa iyo tutaronka umuntu ari hariya kuri tere atubwira ati moja ngaha abasinzi kabiri cyane rwose naba naba twebwe turi hanze twaronka amakuru menshi mugabo kugira ngo duhitemo aho twoja byasaba yuko abo muri exterieur abo muri solidarité abo mu abashef de zone bahari badufasha kugira ngo batwereke aho twokorera murumva rero yuko tutari kubikora leta itatworohereza
birumvikana Murakoze cyane radijwe rya Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kenyarwanda muri kumwe naho yanitanga ishaka turi mu kiganiro muri isanga aho turi ko turaganira twihweza igikorwa c'abarundi baba mu mahanga hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baruka kurangura mu gihugu c'u Burundi mu kugerageza gufasha bene wabo cyane cyane abaheruka guhura n'ibibazo by'imyuzurire mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura n'ahandi tuko turaganira na Dr. Zena Ntiranyibagira wo mwishyirahamwe BDUSA urunani rw'abarundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abanywanyi biradijwe rya Amerika ku mirongo ya telefone nabo nyene batanguye guhamagara bashikirize ibibazo n'ivyumviro mfate na kano kanyo kubasabi mbabazi hari ya gakorora imbeho ni nyinshi cyane hano Washington ariko ndizera ko bigenda neza. Reka tugende ku mirongo ya telefone duhere kuri Samson. Samson uraho neza?
Ndaho kabisa.
Amahoro mahoro.
Amahoro namahoro namwe ngaho ku kiganiro.
Eh turaho turashima. Aho duhamagaye urihe ga Samson?
Ndi hani mbere aho kumusaga.
Kumusaga. Eh kibazo cyane cyumviye.
Umutumire ende ninde yatwe.
Alo?
Umutumire ninde ajeje wikitera gihonda karadio kanyu sindaga kurikirana nyene ho muti uyu murongo cyose muri ko muravuga kandi kugira kumva.
Eh reka tukugarure ku murongo mukanya urashaka kumviriza ku mirongo migufi canke kuri Facebook umaze kumva rutonde rw'ikiganiro cy'uyu munsi ariko reka twakire Gerard Kumbure. Gerard yashobye gukurikira. Gerard turi kumwe. Ego arakumva uduzijwi.
Ego me nashaka kumutera intege icyo cyumviro bashyize imbere ishimiro shida cyane. Urabona abarundi ukuntu twasanzaye, hari abari muri Canada, muri USA, muri Europe, mu China. Ibyo rero ni byiza kubona bafashe siyumviro gufasha bene wabo. Ndazi Amerika zitakontina trevase ifite amaeta menshi by'ukuri cadi yuko ashakenge ziri zavuye mu Burundi zigera muri Amerika. Abo bantu rero by'ukuri bagishatse cyo gufasha bene wabo bakiri mu Burundi bakiba mu buroko. Icyo kintu kigushimiye cyane. Hariho n'icyagwe turakubona turagikora ibitangaza kigise no mu Amerika. Rero ibindi yuko ntanye nta kubideha Burundi bwarabatanye amafaranga menshi mbere ntankeka nk'abagiye muri Amerika ugasanga bagiye ku maburuzi ya Leta amafaranga ya Leta. Ibyo rero kugira ngo bisubize bene wabo ijya myizure babonye usanga hariho ababyeyi babo baze mu karitsiye ubaye baye ugasanga ariko yekome n'ukurinda abashyitsi bashimiye cyane icyo uwo mutima bagize w'urubyeyi n'umutima mwiza cyane. Nashaka kumubaza none ko bagize icyiciyumviro tumaze kubona abantu bahuwe n'imyizurira kandi hagati mu gihugu hari abanyagihugu bafungura ariko bishwe n'inzara, abana bafite kwashyorokoro bafite ingwa zitandukanye. Mbere nta kuntu kebazokira igihugu cyose barabe abantu bari televinerable ga abantu bari televinerable ntibavuge ngo nake nyine ngo igisagara cya Bujumbura hariho nk'abantu b'icyenda juru b'icamazi ya ruguru usanga by'ukuri ubuzima bwaho bumeze nabi. Hari n'abantu usanga mu mashuri n'ubuye bakicara hasi bakicara icyo kintu ukuri twashaka nk'abantu bakora mu madorare ibintu kuri Burundi bo kugarukira ko kubeba bikumvikana yuko muri kino kizana nasome OVNTMSYK umwana w'umukundi akicara hasi kurutse ku mikungugu by'ukuri atake urubuntu kwema wasoni ibitabo nawe kwisaje muri university rwasubita ukuntu kera bari babayeho ukabona nko kizera kiri mu dubwo kenze mesiye ukatu ukuntu hake aba evolisyo ugasha muri mesiye kwe mana kuno wota kwibaza yuko hari umwana wahari ruguru w'icamada ashishara hasi cyo kwitwa kimusa barabinyene yuko byukuri bitoyera gafatara bagafata bene wabo trust buri America yabaye for the buziba basohwe n'iki hari imbere nawe usaga iki hari barundi igihugu ababyeyi babo leta yari amashuri bakasaba ikomeriyo oyo babanza kubona ubuziba ndetse neza kino rero rwashaka yuko byukuri uwo musaruro barose hariya ubukoresha natwe abanyagihugu b'abarundi tukabona abagrandisere abagrandisere icyo bamariye igihugu by'ukuri usanga bake no mu nyibesi y'Uburundi bakaba basigaye ko hari bakabona amaburuzi ya Leta
icyo birumvikana.
Nta mukirisha ashaka kumubaza none iyo mfashanyo iva mu minwe yabo cyangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibifisemwo ukuboko nimukire umurongo nimunanyishure ndabyumva Burundi.
Ubajije niba amafaranga bazanye gufasha arayo bakuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Amerika?
ego umva ko leta nawe nyene leta yameke abafashijemo
sinkeka ariko yabivuze ariko reka tumuha karyo guma ku murongo Dr. Zena arabajije ati imfashanyo zoba zija mu maboko yaba bagiye gufashwa hama ati amafaranga mwakuye muri leta ya Amerika
ego murakoze cyane cyo kibazo je arabaje n'ikibazo cyane ari iyo fashanyo nta na gatoyi iva muri leta ya Amerika cyangwa leta y'u Burundi ni abarundi bene wacu baba muri leta zitandukanye bikora umufuko bakarondera ako gafaranga kaba idolari rimwe kaba amadolari abiri umwe wese agatanga icashoboye tugacira hamwe twese ahubwo ayo mafaranga na y'abarundi bene wacu birondera bo nyene naho bidiyo se yanditse muri leta zunze ubumwe za Amerika kitwashika ku rwego rwo gusaba ifashanyo ya leta twebwe rero dukorera mu byo abanwanyi b'abarundi bacu barondeye nibo batiri ku mukanda bakavuga ati nta idolari rimwe mugabo ko turi benshi turi abanwanyi benshi iyo dorayi yashaka kugwira tukagura itoni z'ibiharage tukagura itoni z'imifuko y'imiteri cyane amavuta cyane ibitenge yanavuze ngo abantu ba ruguru bakeneye ifashanyo abana bicara hasi ibyo by'amashuri ego BDUSA si igufasha gusa ahubwo dufite imigambi irashe tuzokora hari muri Amerika tukanayikora no mu Burundi kugira ngo abarundi bene wacu batere imbere.
Reka niba Gerard afise ikindi kibazo tumugarure ku murongo. Gerard ikibazo mwanyuzwe?
Ikibazo agomba kubaza. Ngomba kubaza yuko bofasha kugira ngo murabona yuko hariho icyago n'ejo Burundi ziko zirapfa uriko nk'abapsikologe abahistoriye bariko nako naje neze ku university Burundi yuko bofasha n'ibintu by'amaburse matukaro wizi kuko bakafata ibintu by'amaburse aba regene Burundi bafite matarayi b'icyago by'ukuri bakagira kwiga muri Amerika nicyo kintu gikora ko n'ukuri kugira ngo nabo tubuzo y'icyago z'ishoze byo muri Amerika
Ego ariko jaka hawo herere ni hehe neza na neza wigeze gutanga akarorero kaho BDUSA ishobora gufasha hagati mu gihugu wavuze mu cendajuru ni hehe handi aho mu kibano uherereye kumbure bashobora kwandika naho nyine bakazushura kuhagendera bakaraba ibibazo byaho bagashobora gufasha
ego jewe ndi muri mu ntashati ya rumonge yuko nawo nyine barondira umuntu yofasha muri byo bintu naje dubuno w'incabwe nge yo bo fate ukira ngo naje situkire
yego urakoze cyane Gerard turagushimiye reka mbere yuko yishura ico kibazo ca bourse tuje kuri batterie ndumva batterie ararindiriye ku murongo
we
amahoro neza
amahoro
urahora komeye
ndaho ndakomeye
uherereye he
ere mu Rwanda mu karere ka Ruhango.
Aha.
Anje gushimira uwo mutumirwa kandi yo societe barimo ariko gye ikibazo mbanze kugira. Mhm. Nuko numba bajya kubafasha babagenda bagakora yo risiti nibo bayikorerayo urwo rutonde cyangwa batuma abantu bakatuma nka leta tumuzade urutonde tuzi kwa twiprogramye amafaranga tuza tunda tufashije. Ubwo bigendera mbere cyangwa baba batumye abantu mbere.
Urakoze
cyane. Ikindi kibazo mfite nimba bashaka kongera ko mudutangaze ko muri ari impunzi zi muri Kongo z'abarundi zikunda kubura amazi zikakunda kubura n'inkwi zikakunda no kujya guca inshuro hakurya wenda babuze hasi seriyanze ko yatinze kubazanya imfungurwa ko nabo ntago bakongera nabo abantu babagira ko nabo bumva abare ari abarundi babo nabo nta n'ukubabaza ariko wenda nimba bazakomeza bongera abo bafasha kuko nabo mudutangaza ko nabo bazaza.
Urakoze cyane. Dr. Zena tugarutse ku kibazo cya Gerard yavuze ko kumbure mu migambi mufise muri BDUSA mushobora kugerageza no gufasha ibijyanye n'amabourse kuko ati incabwenge ziriko zirahona uko yabivuze bamwe bagenda bitaba Imana ati kumbure mwabafasha kuzamura abafasha kuza muri Amerika kungura ubumenyi bagagaruka mu Burundi iyo migambi murefise
ego uwo mugambi turamufise cyane cyane mu gisata cy'indero n'inyigisho turafite umugambi wo kuzogerageza kuzana abanyeshuri b'abarundi cyane izo cabwenye ziri mu Burundi kugira ngo baze gukarisha ubwenge ino muri Amerika ariko tukaba dufite n'ico twavanye ka kampanye yuko incabwenge ziri hanze na cyane cyane izize muri Amerika bosubiza ubumenyi bukaza gukora iwacu mu Burundi kuko mubiza abandi bavuga ngo ubwenge barahugwa mugabo murabizi yuko kenshi mu bihugu byacu bya Afrika iyo tugiye kwiga hanze usanga tugumayo tugateza imbere ibihugu biteye imbere urumva rero iyo uwo mugambi turawufise wo gufasha abanyeshure ugwaruka kugira ngo baze gukoresha ubwenge muri Amerika mugabo bagaca basubira inyuma bakakoresha ubumenyi iwacu i Burundi kuko niho bikenewe cyane rwose
hama ku kibazo cy'uburyo mwegeranije watubwiye muri make ukuntu mwashoboye gutora umugwi w'abantu umugwi w'imiryango mwafashije yabajije batrati niba mwarashoboye kuronka abantu bari ku rubuga bakaja kurabati byo kuri aba bantu niwe mwarimukiye gufasha mutubwira neza ukuntu icyo gikorwa cagenze kugira ngo bavuge ati quartier runaka i Bujumbura canke mu ntara runaka nibo bakenewe cyane tubwire muri make ngene mwashoboye guhitamwo ni niyihe quartier mwagiyemwo kugira ngo mufashe aho iyo miryango majana atanu arenga
ego murakoze cyane icyo kibazo ni cyiza kuko twe nk'uko wabivuze turi muri Amerika ntitumenya neza aho ahakene mwifashanya cyane cyane twebwe twakoranye n'amashyirahamwe arenga atatu ari mu Burundi ijya mu nyamukuru cyane ryari ajape ni association pour une jeunesse africaine progressiste bari mu makomini atandukanye mu maprovensi atandukanye mu gihugu bari no mu bihugu byinshi byose bya Afurika mugabo iryo shyirahamwe ryatanguriwe i Burundi nibo rero cyane cyane twakoranye bagashyikira aba chef de zone bakaza ku mitumba bakatubariza ahantu abantu basinzikaye rwose batigeze baronka ifashanyo na rimwe tumaze kuronka iyo liste rero bamaze kuyitungikira twebwe twaragize inama muri BDSA twumvikana ahantu twofasha mu kubahitamwo twaravye hama nca dusaba yuko iyo shyirahamwe ajap yokorana na chef de zone bakabashyira abantu ahantu hamwe kugira ngo ifashanyo izobitangirwe ahantu hamwe ni kuvuga yuko naho twagiye aho kuri iyo site save yo mu Ngagara abantu twafashije bavuye mu masite atandukanye tukuvuga ko twafashije mu Ngagara gusa tukuvuga ko twafashije abantu bari ahantu hamwe twaronse izo ayo mazina ubwo rutonde ruvuye kuri aba chef de zone ruvuye muri iyo shyirahamwe ajap yadufashe kubarondera hama noneho je maze gushika mu Burundi naragiye kuri tere ndashikayo ndaraba aho hantu hatandukanye hanyuma twumvikana yuko abo bantu bazoza ahantu hamwe tukabafitiza ahantu hamwe kuko ubiravye hacariho amazi menshi kugira ngo ushike ku masita mwamwe biranatugoye kubera ko usanga amababara arimo amazi menshi mugabo kugira ngo icyo kibazo ciwe abo bantu twafashije twabakuye mu ntuze mu bice bitandukanye twari twabahawe n'abantu bari kuri tere mugabo na jewe made site save
muri site save iyo miryango majana atanu ni ukuvuga ni nk'abantu nkabangahe mwashoboye gufasha mwabahaye ikinege
ego icyo ni ikibazo cyiza cyane kuko mubiravye iyo miryango irenga hafi amajana atanu na mirongo itanu usanga umuryango umwe ufise nk'abana batandatu cyangwa batanu harimo umukenyezi n'umushinga ntahe wiwe rero uko twavyumviye twavye tuti mu muryango umwe tubahaye hafi nk'ibiro cumi by'umuceri tukabaha hafi nk'ibiro bitanu by'ibiharage tukabaha hafi ilitiro n'igice by'amavuta byo bafasha kugira ngo bagaburire abo bana umuryango batari bwaro nk'ibyo bafungura hanyuma rero tuvira tuti rero kusanga aho n'abakenyezi usanga batafise icyo bafuka abana reka dufate nk'imiryango amajana mirongo itanu umukenyezi wese tumugurire ibitenge bya kotebu bibiri bibiri kugira ngo bashobore kwifuka cyangwa bashobore kwambara murumva yuko rero hafi iyo miryango amajana atanu mirongo itanu harimo bamwe bafise abana benshi cyangwa asanga abana bakeyi igitigiri twafashije kirashobora no kurenga abantu bashika nk'igihumbi mugabo twe twagura ibintu turavye amamenaje imiryango kugira ngo dushobore gutanga byoroshe ko twabitekeza aho twabiguze nizo twifikiye kuri tele turabigura turabitekeza tukagenda gusa dutanga ibintu bimaze gutekerwa tuvuga ko twahaye amafaranga chef de zone ngo twahaye amafaranga leta oya ni twebwe twishikiye turabigura turanabitanga
bata yavuze ikibazo c'impunzi coco murakizirikana impunzi z'abarundi
icyo kibazo ni cyiza cyane nk'uko mubizi twese abarundi turi muri Amerika cyangwa muri diaspora abenshi twaje turi impunzi hariho benshi baje bava ibujumbura direct umugabo bidiyo se hidukumira twakira barundi bose bari hanze nico tumara ikibazo cy'impunzi kiradu ni nyamukuru kuri twebwe kuko twese abenshi twatiye mu nkambi z'impunzi umugabo tuteza kwanza kwiteza imbere hano muri Amerika hanyuma tukaza gufasha abandi bari hanze baba mu nkambi z'impunzi baba muri Kongo cyangwa mu Burundi umugabo tubwi ikintu cyambe dusimbere no gufasha abarundi bene wacu aho baba ari hose baba muri Kongo baba muri Kenya cyangwa baba muri Tanzania cyangwa mu Burundi umuntu wese tutazwa mu Burundi niwe wa mbere azimbere muri BDOC nico gituma n'izina ryacu tuvuga ati BDOC ni kuvuga abarundi diaspora bari muri Amerika umugabo tuzokwiteza imbere hano hanyuma duteze imbere abi wacu abarundi bari mu ntara zitandukanye bari mu bihugu bitandukanye murakoze
Eka twakire ku murongo wa telefone Oscar uraho neza Allo Oscar Mahoro neza duzijwi
Mahoro Allo
Ego
ndabumba neza
kibazo cyangwa icyumviro Oscar
Ndabumba cyeta cyarishyumviro Ande gutima kuno baroye hamwe bya byumvire ku barundi bafite ingorane zitandukanye hanyuma ndiko ndumva ukuntu babigendeje nabyo nyene ndumva ko bikwiye neza tukita kuri tere ariko rero je nashaka yuko mu cyumviro cy'iwanjye ari bishoboka urabye n'ukuntu abarundi bo nyine ubwabo bari mu gihugu hagati uraba ukuntu nabo nyine bobita uwo mutima kubera hariho y'abarundi bafite yaba mu nzu no hanze no mu nzu ku buryo ushobora gusanga yo tunga n'abantu igihumbi umugabo ugasanga ari umuntu ubana mu kibano afite ingorane ugasanga akina mu kwati tuvuga rero wafasha gutanga inyigisho twafite uburyo mu Burundi nabo uwo mutima bakawukiza hanyuma ikindi nashaka kuvuga nagomba kubabaza yuko atabiro byogarukira ko umuntu byihutirwa kuko hari umuntu ashaka kugira ingorane icurumbuka gasanga nta kuri cyepo cyaruguru gushaka kumugarukira ko abanifuza yuko boronje ukuntu bashobora gutegekanya uburyo bushobora kugarukira ku muntu agize ingorane yihuti hanyuma iyindi nterano yanjye aba nashaka kuvuga yuko bishobotse ni uko kurondera uburyo bwo kugarukira ku muntu agize ingorane yihuti nk'akarorero aramwuma ashobora kubyara ikimuga arangwa umuntu ashobora kujya mu bitaro akabura yari inka bakamufungirayo arangwa umuntu ashobora kurwara indwara idakira ishobora gusaba yuko ashobora kuvurirwa hanze nubwo ese bigasaba yuko arondera akenera imfashanyo yihuse ni ukuvuga rero jpr ibyo bikorwa byose babikora jyewe nabishimye ahubwo dusabase bateza kuyigisha n'abarundi bobe baba mu gihugu uwo mutima nabo bakawugira
urakoze cyane
hano mu isandwe bikaba byiza yuko nasinye yuko numva ko abarundi bose baba hanze kuri uwo mutima wadura wukorane murakoze imana ibahepfo gihe
urakoze cyane Oscar reka twakire ku murongo wa telefone na John amahoro neza
waramutse
urahura komeye
be uri Oriane
ego
Itwi ryahindutse watewe n'imbeho.
Ego mugenzi akabaho ni kenshi Washington.
Natwe nuko turi mu biparafu byinshi pole sana.
Ni John Ayowa.
Ego.
Komera cyane.
Amahoro cyane kabisa wari warapoteje.
Ndaho ndakomeye.
Okay ndamukiritse umutumire wacu.
Yakumva.
Wo turakorana muri BDUSA.
Na urimwo.
Nanje ndimwo muri Ayowa. Ngiye kurongora gisata cimico kama n'imigenzo y'Uburundi. Wo turi kumwe na goma ndamushimire ndanamushigikira ku bikorwa twabonye abamutumye yakoze kayabikoranye umutima ubikunze byagenze neza. Nigikorwa cashimishije amakungu n'abene gihugu w'Uburundi kabisa. Eko bandanya
Naringira ndakubaze ni uwe butumwa ufitiye barundi bene wanyu baruka kwakira kugashimwa.
Yezo fashaje. Ubutumwa ndabafitiye subundi. nuko boja hamwe bakafashanya bakafatana munda nkuko natwe abarundi bari muri Amerika tudufashanya ubuto barose n'imfashanyo barose ni yipa muri tweke kuvuga ngo tuyitanga ari kuvanga izo tugarukako canke ngo turahembwa eka bipa mu bwumvikane no gushira hamwe tukafatana munda tukatororokanya nimba ari dolari rimwe nimba ari amaseni 50 nimba arangahe muyo buri muntu arose hanyuma hagize ikibazo twumvise mu Burundi nkuko mwabibonye canke mwabyumvise tugashira hamwe hanyuma tukafasha abahuye n'ibyago nibiza bishikira bene gihugu nukuvuga rero nubu ntibo kwama bateza amashi kubiva hanze canke hehe nabo nyene barafise kwegerana bakaja hamwe bagafashanya umwe akavuga ati amafaranga y'amarundi 500 buri kwezi canke 1000 buri kwezi bivanye n'ingene bumvikanye nabo bagashingishira hamwe cyo kugira ngo nabo bafashanye mu bandi bahuye n'ibyo biza kuko bari abasanzwe bafise ako kantu batorokanije natwe nkuko badutera kamo bikunze tukaca tukitaba duhurije hamwe ucusanga igihugu cibereyeho gifise amaboko agisatiriza kugira ngo afashe asahiritse leta kugira ngo nabo borohegwe kuko murazi yuko leta ni igihugu kinini ifise abantu benshi yonyene itafashitwe n'abene gihugu canke nabo hanze canke mamakungu byo ikora kubafasha murabizi
urakoze
hanyuma akandi nako nashaka nshireko je nkajewe urabizi Oriana ari ishirahamwe ndongoye kandi iko rikora neza mu Burundi ryazwi rirya rya Edgard Foundation ari uhejeje kuvuga nkurikiye avuze ati hari abana bapfungirwa mu bitaro abantu bagiye kuvugwa akabura uburyo bwo gufungurwa n'abafisi ibibazo bitandukanye ibyo byose natwege turakorana n'agateka kazi na muntu mu gufasha banaho nikora mu bisanzwe ntibaze barihereranye ibintu by'ibibazo baze barashira imbere bavuge babiserure hanyuma uwumvise ako kamo aheze asatirize
urakoze cyane kumbure urashobora kuduha nimero zawe umuntu nka Oscar yaragize icyo cyumviro ashobora kumva kubitura nihagira ikibazo gishika nimero zanyu mu Burundi bo bashikira n'izingahe
zirangora gutanga mu Kirundi mugabo reka ndazivuye ngirura zibasubiriramo ni 2319 2100 532
no kuvuga 3192100532
hanyuma ishirahamwe ni Edgard Foundation
ni
umfunafunyo ni EBF
iyo ni nimero ya WhatsApp
iyi ni ya WhatsApp nina yonkoresha ku mirimo ya yose irimo byose
yego reka tuisubiremo iyo nimero bashaka kurondera ubufasha bwihuta habaye ikibazo 3192100532 no murundi aba muri Amerika akorana muri ishyirahamwe rya BDUSA ariko kandi akaba afise n'irindi ishyirahamwe mu Burundi naryo nyene rifasha ku banyagihugu bukenera imfashanyo zihuta cyane bagize ikibazo urakoze cyane gose John
yego namwe kandi uyangane ibicurane nanje ngwanje abana babiri no kwishuri ni batonze urumva ni hatari kubera imbeho
nimworohego urakoze cyane
sawa
Joseph kumuranga telefone yihanganye wakoze cyane Joseph turi kumwe
yego turi kumwe
amahoro neza
amahoro cyane ni Joseph Desire Kagabo ndimukirundo kuntega Rumba je nandi ariki nagira ni nera nagira nsabe nagomba mbaze yuko nkabo barundi bari muri Amerika bashobora kuba boshingwa tuvuge shyirahamwe dushyira abanyagihugu batoya kuko hari abanyagihugu batoya usanga bakenera ubufasha akaboraho babicisha kubera ko usanga nyine bidashoboka ko woshika hejuru.
Mhm.
Hello?
Ego?
Hello?
Turakumva Joseph.
Yego, nuko akase n'udushiramo dukoya mu makomine.
Mhm.
Hamba bakagirira bagatanga inyigisho ama umunege bwose harakumva yuko ashobora kurongeza cyane bitagoranye.
Mhm.
Yende bakomenda byegera karushe gusurumba nkuko bimeze. Mhm.
Cyumvira cyiza cyane Joseph, urakoze cyane. Docteur niranyibagira tugarutse kuri mwebwe abanywanyi yavuze Oscar, John na Joseph. Oscar yabajije ikibazo cerekeye ubufasha bwihuta, twumva ko kumbure John yayoa asa n'uwagikemuye muri kumwe muri BDUS, ariko kandi akaba nafise n'irindi shirahamwe rikora muri ico gisata. Joseph wagarutse ku kibazo n'icyumviro ciza cyane cerekeye gukorana n'amakomine kugira ngo abantu bo hasi cyane abanyagihugu bato bato bashobore kumbure kumenya BDUS icikora n'icyo yobafasha. Mwoba muri ko muri yumvira kwimenyekanisha mu gihugu cy'u Burundi kuri ugo rwego rwa cyane kugira ngo abanyagihugu mubegere?
Ego, ikintu kibazo cyaje cyane kuko nkuko nabivuze BDUS iri muri Amerika, mugabo ibikorwa byinshi bizobera mu Burundi. Turafise imigambi yo guca mu mashirahamwe ari mu Burundi, mu makomine cyangwa mu province, mugabo cyane cyane kwiyegereza abanyagihugu. Nkuko nabivuze, kenshi usanga indongozi turi heje tutibuka yuko tuhari kubera abanyagihugu badushizeho cyangwa abanyagihugu dukorera. Nico gituma rero twebwe tuzokwiyegereza cyane abanyagihugu bari cyane cyane mu ahantu kure hadashikiwe kugira ngo aribo dufasha, aribo dukorana. Mugabo nkuko nabivuze, BDUS ntize kuba gufasha gusa, tuje kugira ngo dufashanye n'abarundi bene wacu kugira ngo dushobore kwifasha. Novita mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza ngo ni kuba self sufficient. Urumva bavuga ngo amazi masaba ntamari inziro. Iyo wamye uvuga ati ndiko ndasaba, cyo kibe nuko umuntu agufasha akakufasha kugira ngo nawe witeze imbere, uzohore wimenya nkuko ame usaba ngo save umuntu afashe. Twebwe muri BDUS iyo ni migambi irashe, twaranayishikirije na perezida nyenicubahiro mukuru w'igihugu ko twebwe dushaka twifuza ko leta yo tworohereza, tukaza turakora imigambi iboneka, tukava mu majambo gusa, mugabo tukakora ibikorwa nyamukuru biboneka byo gufasha abarundi bacu, bikaba iterambere ry'abanyagihugu risubira ku banyagihugu nyene. Mwumva rero twese twashaka gukora gusa mu mavisha muri Amerika, twifuza gukora n'abarundi bene wacu kugira ngo baba libo bazohora bifasha. Bavuga ati umuntu umuhaye ifi utamwetse ukuntu azararoba hagira igihe izo fi zigahera. Nico gituma rero twe twifuza yuko twoshikira abantu baba mu makomine, baba mu dutumba twa kure, tukabafasha, tukabereka ukuntu twakora uduproje duto duto twa nk'utwo korora cyane, twakugira ama micro credit kugira ngo abo baza barifasha muri ibyo bintu.
None nko muri iki gikorwa cyo kugerageza gufasha intambanyi ndakeka ziriho, zimwe mu ntambanyi kumbure nini gihe uherukayo muri uku kwezi wabonye ni nk'izi, haba ku rwego rwa leta muri kumurakorana canke ku rwego rw'abanyagihugu gutanga imfashanyo, hari inzitizi canke utubazo tumwe tumwe agiye urabona ko tubaye intambanyi muri uku kugerageza gufasha mwahuye natwo?
Muvye kwitora ikibazo cyiza cyane urene mubajije jaho urashaka mbanze shimire leta y'u Burundi na cyane cyane ministere exterieur bajya muri diaspora badufashije, kuko iyo batutahabo bataba bariyo i Burundi ntizari kutworohera. Ntampamba myinshi ntangore twagize kugira ngo dutanye ifashanye, ahubwo abantu benshi baratwishikira bati tubafashe iki, mwebwe muvuye hanze muzanye ifashanye ho gaseke, twabafasha gute kugira gaseke ku bantu ko barundi bene bacu bakeneye ifashanye. Ndashimira gose association AJAP iyo yagiye kuri telekatondera ma information, ndashimira cyane gose ministere ijejwe gufashanya solidarite, nibaza ko bayitanga ministere des droits de la personne humaine des affaires sociales et du genre, ministere de l'interieur, iyo bataba batadufasha ntitwari kubishobora. Nta mpamba binime twagize, nta ngowe twahuye nazo, uretse ko wasanga umwanya ari muto ugasanga tugenda hariya na hariya kurondera impapuro, kurondera abantu badufasha. Mugabo mu byukuri badufashe cyane gose, ntangoye twagize na ntoya, ahubwo sejuru yacu Burundi yabaye neza cyane gose ku buryo nashaka guhamagara n'abarundi benshi bene wacu batarashikayo, naho batatwaye imfashanyo bogenda barabe u Burundi baragenda bumeze neza. ntangore twagize
abanyagihugu bo mwashoye kuganira nabo bimwe mu bibazo bahura navyo uretse uyo myuzu rero bagize ibindi bibazo baba barabaganirije n'ibihe bafise muri kino gihe
twaraganiriye cyane cyane n'abamama abavyeyi benshi bari ngaho kuri site Save batubwiye yuko afite ingorane y'ifungurwa batubwiye yuko afite ingorane aho bakika umusaya batubwiye yuko afite ingorane yuko ubukene bubugarije twebwe twabwiye yuko turi bene wabo tugiye kubifata nk'ama kandi tuzogerageza kubafasha mugabo ikintu cya mbere bavuga ati iyo uwo muzure utaba tuba tumeze neza ntituba turiko turaberabera tuja hirya no hino urumva rero yuko ingorane bagize yavuye kuri uwo muzure waturutse ku bihe bitandukanye cyane ukuntu amazi atatemba neza imvura iguye mugabo ikinyagazo nyamukuru bavuze ati twe dukeneye ifungurwa dukeneye ko abana baza ku ishuri dukeneye yuko naho leta igerageza kudufasha urumva nk'uko mubizi leta ari nyine abantu fatwa ni benshi mugabo twe cyane cyane batubwiye ati mugerageze muze muratugarukira ko ntimutwibagire twe twabemeye yuko tuzogerageza tukabafasha kuko dushoboye mugabo cyane cyane tuzobafasha nabo baze barifasha
urakoze cyane tubandanye ku murongo wa telefone hariho Gordien uraho allo Gordien turi kumwe reka twakire Innocent amahoro neza
yego amahoro ndabumva
uraho urakomeye
yego ndakomeye cyane
uriherere he
yego ndiga mu kanya cyo mu kigara cya Bujumbura
Innocent twari tuheje kuvugana mu kanya
twageje kuvugana na connect ya cyacu ko mugabo sinzi ko ntangishinzwe cyangwa igitekerezo
duka kwijambo
yego me turashimiye abo bakore nyine bimbiye kugira iryo shyirahamwe nyine bakabasaba yuko boza boshika nko mu mitumba bakagira nk'amashyirahamwe iyo kubera natwe tukiteza imbere babona nk'ino mu bundi cyane cyane umuti usukirwa n'ikibazo cy'imyuzure yera mu cyane cyane nko mu Carama ishaka kujya Buterere tugavuga yuko bofasha nk'aho babona basinzikaye na cyane cyane muri iki gihe cy'imvura bakajya barabafasha bakagira n'ayo maproje hama bakajya barashyika nk'aho hagati mu mitumba kuko turafashanya ino mu Burundi ni ukuri nta kibazo gihari umutekano umeze neza kandi natwe abanyagihugu barakeneye abo bafasha kandi turakeneye n'ingene bogera n'amashyirahamwe hama twiteze imbere hama twiteze imbere ikintu cyose namubwira hama bakajya barafashanya nabo babashyikirwa n'imyuzure bafasha abana mu buzima bwe nk'ikibura n'abakore barapfuka baganiriye n'abakenyezi bino mu Burundi baba barabonye ko nyine bagenda bajya babahenda yuko atamutekano uriho barabona yuko umutekano ukwiye kandi umeze neza ugasaba tukazasabira nk'amashyirahamwe natwe tukikenura tukazasabira gutekereza ikintu cyo shimiye rero cyo gutekereza na bisi
turagushimiye Innocent turagushimiye reka twakire Savyimana amahoro
amahoro
uraho urakomeye
ndakomeye acambaye n'ukuri
uherereye he
i Nairobi
muri Kenya ikibazo cyane cy'ubuzima
ni ikibazo kivanze n'icyumviro abarundi aho tugeze uno munsi harageze ko dukura amaso kuri twebwe nyine tukabona ko twe tuzofashanya hagati yacu ero nkuko bayivuze umuntu yakurobe yifi zizayo iyo guhisifira ryo hajane mu gozo azize ero nashaka ndabaze ko hari umugambi muremure bo basise wo gushinga amantreprise akomeye cyane ku buryo bahakazi ugwaruka rusomere ku kibazo kiri mu Burundi no munsi ibyose byashoboka gutera imbere yashoboka izo z'imfashanyo bakifasha wonyene mugabe ikintu kenewe n'ubuzi abantu bagakora hanyuma bakironsa izaho ndi byo baza bararonza iby'imfashanyo bakaza gusahiriza mugo hari ikindi kintu abantu bagezeho oba hariho umugambi w'abafite wo kuzokora ama entreprise akomeye aba hariho n'uze systeme d'encouragement n'abandi bari mu bindi bihugu kugira ngo baze nabone baze bakore bajya mu ntege zabo bakore nk'uko bakoze kugira ngo hagwire ubuzi bwinshi mu gihugu abanyeshuri baramara amashuri buri cyo bakora baronka icyo bakora batajya mu ibarabara ako niko kabago kandi
urashikora koze cyane urakoze cyane docteur ntiranyibagira ikibazo cha Nsavyimana kirumvikana cyane rwose ati mu migambi yanyu miremire ya kazoza niyahe maproje niyahe migambi umuntu ashobora kuvuga ati BDUSA iriko iriyumvira kuzokora ikintu iki amashirahamwe yatandukanye ama diaspora atandukanye ibindi bihugu hariho menshi usanga afise ama banke usanga afise ama entreprise ibisata bikomakomeye bishobora kuzana ubuzi akarorero kico muri ko muri yumvira muri iki gihe wavuze ko mumaze umwaka wonyine ariko ico muri ko muri yumvira muri iki gihe mwifuza kuzozana mu Burundi mukavuga muti reke izozana ubuzi runaka ubuzi bungana gutya muri ko muri yumvira
ego ico ni kibazo cyacu cyane gose kuko BDUSA nivyo tumaze ntibamara umwaka mugati turafise imigambi irashe dushaka gukora ngaha muri Amerika niyo tuzokora i Burundi iyo rero muri iyo migambi imwimwe izoba mu myaka iri imbere nuko twogira ico twokwita nka BDUSA village ni kuvuga tuve nka gatumba twokwita BDUSA diaspora y'Amerika mugabo aho gatumba kazoba kariko nk'ama projet yo korora ama projet yo kubaka amazu ama projet kwa kamashure canke kubaka ama clinique mwumva yuko muri ico gihe tuzatwiko turaba ngiye twotanga ubuzi iwacu i Burundi nta munyamerika cyangwa muri video se azova ngaha ngo avuge gukora akazi hariya ahubwo twe tuzogerageza kurondera inguvu kugira ngo dushinge izo projet mu Burundi tumaze gushinga izo projet i Burundi rero tuba dufite imigambi irashe tuvuga tuti mu myaka 10 cyangwa 5 iri imbere tuzaba twahise ku mugambi wa mbere uyu n'uyu ntanza karero kuvyo byo korora cyanke ibyo ama kubaka amashure cyanke amavuriro kuko tuzi neza yuko mu Burundi biriyo mugabo biracakenewe kugira ngo dutange ubuzi bw'abanyeshuri baheza amashuri ugasanga barashomereye izo plan kuko turabyiga tuvyane kugira tuba bizoshoboka mugabo byose bizovana n'uburyo twebwe hano muri Amerika dufise ntituzogenda gusaba ngo nimuduhe amafaranga bizova muri twebwe abarundi twebwe nyene nico gituma rero izo ntego tuko turagira zizofata igihe mugabo zizoba integuro zishoboka ntidushaka kuzoguma amajambo gusa dushaka ibintu bizoshoboka bigakoreka nico gituma ikivugo cacu tuvuga ati BDUSA tugiye hamwe twese birashoboka dushize ingufu hamwe twese birashoboka amashyirahamwe menshi y'abarundi asanze akora mu Burundi nimo tuzokorana kugira ngo dushiye ku ntumbero nyamukuru umwe wese agiye agakora utwundi twe hariya nta bintu binini tuzoshikako mugatwe tugiye hamwe tukavuga ati diaspora y'u Burundi abari hanze abari muri Europe muri Australia muri Canada nimuze tuje hamwe dukorere hamwe tugire imigambi irashe iboneka aho tuzovuga ati dushikitse ku kintu nyamukuru kizofasha abarundi bene wacu
wakoze cyane tubandanye ku murongo wa telefone turafise ngabirano uratwumva
ndabumva cyane
amahoro kibazo cyane cyumviye
cyane
alo
ni hanyuma ndabona n'abantu bari kugenda n'abyinshi n'abata no kushima iyo diaspora y'abarundi baba muri Amerika kuri uwo mugambi mwiza wahise umuntu akica kumugera n'abandi bari mu bindi bihugu icyo bakitura mu gihugu cyabo basanze bazina kimwe n'abahari bagakomeza
ntituriko turakumva neza ngabirano telefone yawe irimo induru nyinshi hariho ukuntu tutariko turakumva neza reka twakire ndayisenga twumva
yalo
wi
alo
turakumva ndayisenga
ndi Kigali mu Rwanda mbere na mbere mbanje gusuhuza uwo mutumirwa wacu na Mose kabisa numvise ibikorwa byabo ni indashyikirwa kuko umuntu ufasha abantu nta zindi nyungu ejo bigaragara ko uwo mutima ari mwiza cyane iyo abo bantu benshi batekerezaga nk'uko nguko ndakeka bino bihugu byacu byari kuzibera muri paradizo nuko yitirishimye cyane kuba abo bene wacu bashobora gufasha abandi rwose kuri icyo gikorwa batangiye ni cyiza bazagikomeze kandi mwakoze kubatumira rwose turishimye
urakoze cyane ndayisenga reka tubandanye twakire na Fidel uraho
turaho Nanze ndi Bujumbura mu Burundi kandi mbanje kwishimira uwo mutumirwa. Kabisa ahubwo Imana ni muhezagire kweri kandi kiyumvire afite ni cyiza. Byakaba byiza kumbura aho ari benshi kuko twe dusanzwe benshi bari hanze baturuka hano mu bihugu byacu bya Afurika ariko bamara gushika ugasanga nta migambi miremire batugiriye. Ariko ishimishije cy'iyumviro kuba yo kurira inkuge ka nyungu ayifisemo cyangwa se ategene ko umusubizo ategeye abanyagihugu twakomoka ni wacu Afurika niba kuri icyumviro cyiza iyo fate natwe imanite niko no bivuga. Ariko gusa natwe twasigaye hano muri Afurika cyangwa se ku mugabane wacu wa Afurika ndumva yuko bisaba natwe tuje hasi tuje hamwe kugira ngo bajye basaba kumbura hanze ibyo byeje byaba byiza kurushaho kandi Imana imuhe umugisha hano ubuzima bwakundeshe neza gusa bakubwira ngo byari bimwe kuri munsi Imana yabeje agiye.
Urakoze cyane, urakoze cyane. Reka twakire umutumire wacu agira icyo ashikirije ku byumviro byanyu Dr. Zena ku byumviro bya Ngabirano Ndayisenga na Fidèle.
Ego bose bafite ibyumviro byiza cyane kuko Afurika canke Uburundi nitwe twene tuzokwifasha nitwo kama turindi umuntu aza kudufasha ngo avuzova hanze niho ko bavuga ngo umuryango wanje ngo nzubaka ari uko abahanze baje kumfasha urumva bavuga ngo Imana ifashe wifashije twebwe nyene Abarundi nitwe tuheza kuja hamwe tugafasha Abarundi bene wacu twebwe abanyafurika nitweza kuja hamwe tukavati abakoloni canke abo muri Europe ntibatwubakira Afurika nitwebwe duteza kwiyubakira nanone ko dufise ibintu byinshi dufise amasuruse natwe yo muri Afurika cyangwa mu Burundi nikuba ikitoreka kwa amatwaye amaboko twe tukavyikorera tugiye hamwe tukagira inguvu turashobora gukora imigambi y'iterambere twebwe nyene Abarundi tukiteza imbere abanyafurika tukiteza imbere twebwe nyene ariko rero twebwe turi hanze twagize iyo mana canke imigisha canke twahunze tukaje hanze kurahura ubwenge duteza gukorana n'abari indani n'abari mu Burundi kugira ngo dushire hamwe inguvu kuko murabizi yuko iyo wabaye hanze kubera ubuhungiro bwigisha cyane ingorane duhura nazo bituma biguha inguvu kugira ngo uze uragwanya ibyo utuma udakora neza sinzi ngo bivuga mu Kirundi no kuvuga yuko ugira resilience ugasanga uvuge n'ingorane ukageza gutorera inyisho ise gituma rero abari hanze twebwe Abarundi tugiye hamwe tukagira inguvu hamwe tugakora n'abari mu Burundi cyangwa muri Afurika bizatuma dushika ku migambi irashe tukiteza imbere.
Bakoze cyane, bakoze cyane. Turiko turaja ku musozo w'ikiganiro muri kumwe na Oriane Itangishaka, mutumire ni Dr. Zena Ntiranyibagira, umuvugizi w'ishirahamwe Urunani rw'Abarundi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, BDUSA. Ni mu gikorwa baheruka gukora mu Burundi muri uku kwezi kwa kabiri, igikorwa cyo gufasha imiryango irenga 500 arenga, imiryango irenga 500 aho yari yahuye n'ibibazo by'imyuzurire mu gisagara ca Bujumbura, imiryango itifise bantaho nikora. Rero Abarundi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baragiye hamwe mu rugo runani rwa BDUSA bararungika imfashanyo y'amafaranga arenga amamiliyoni 20 y'amarundi kugira ngo bagerageze kubagarukira ngo babafashe. Mufaso ni Dr. Zena Ntiranyibagira, urakoze cyane gose kubona wafashe kano kanya ko kuganira n'Ijwi rya Amerika. Dusozera kino kiganiro akajambo ka nyuma kumbure ku Barundi bakwakiriye n'abagenzi bahara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akajambo ka nyuma dusezera.
Murakoze cyane kuri ako kajyo muduhaye kugira ngo tuganire. Ikintu cya mbere nshaka kugira ni ugushima shimira Imana yo yaturinze tukagira urugendo tugashika mu Burundi atangorane tugize. Nashaka shimira n'umuryango wanje cyane cyane umugabo wanje Leopold Ntiranyibagira n'abakobwa banje Parfait na Alvine, bo bemeza kuvuga ati mama turakoretse n'urugende utwara imfashanyo ugende kuraba Abarundi bene wacu. Mugabo cyane cyane nashaka shimira bivuye ku mutima abantu banyu bacu ba BDUSA bitanga ijo n'umutanga kugira ngo barondere baturike umukanda barondera impamba yo gushikira kuri bene wacu. Mugabo tugakora hamwe kugira ngo twiteze imbere, dushobore guteza imbere abiwacu twasize inyuma. Nicyo kitwe nashaka shime bivuye ku mutima abantu banyu bacu BDUSA birashoboka nko tubandaje dukora hamwe. Barundi bene wacu nabo banyumva sanke batwemere tukaza iwabo kuri site slave sanke mu Burundi turabakunda gose, turabakunda kandi zo kumatwa bagarukiye ko nashaka nshima rero na Leta y'Uburundi abadufashije abafite kugisana kuri site
ego
zone murabarakoze gose
imana
bahizagire
urakoze cyane gose docteur Zena niranyibagira mwari muri kumwe na Henry Tangishaka ikiganiro ni muri sanga mwakoze mwese mugire weekend nziza ubandanye mwumviriza radio ijwi rya America.